bita ibimenyesha makuru kuko bijya nk'ibyo ari bimenyesha makuru murazi ko bishikiriza inkuru zo kujyanisha bose rimwe byari ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza yo kuvugana murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kukaba nkako turabavandimwe turabavukanye rero iyo ngingo ni nziza kuko murazi muri kajya karere muri kano karere icyo ibimenyeshamakuru byiswe media de la haine ibimenyeshamakuru biba injyane z'amoko n'amacakubiri ivyo ntivyitwa ibimenyeshamakuru vyitwa media de la haine vyitwa ibikoresho abantu bakoresha kugira ngo bajyanishe abose bimwe rero iyo ngingo ni nziza kandi nibaze ko bazobandanya bafata n'izindi ngingo kuko ivyo nona umutekano w'akarere mbere n'ibishobora kujyanisha abarundi n'abanyarwanda bimwe bimwe biracariho izo ntambamyi rero zose zongenda zirakurwaho kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe twubake ibihugu byacu byombi twongere twubake umutekano wo mu karere twongere twubake Afurika yacu nk'uko nyirishobora mukuru w'igihugu yama yivuga yagize ati nitwaguma tujyana nitwaguma turi macakubiri tuzoshyira twese tuzohona ariko dushoboye gushyira ingufu hamwe tushobora kwiyubakira ibihugu byacu hanyuma abenegihugu bashobore kwiteza imbere ata yibaza ngo harubarara ibuce ivyo rero n'intambwe ihambaye kandi murakoze kubaza ico kibazo kukumbwira ngo murabikunda abantu bagumye bihanahana na kamwemwe ku bantu mbere atari abarundi gusa n'abanyamahanga urabona yuko babishimye iyo ngingo ni nziza cyane
ivyo binyamakuru amahirwe yabyo kushobora gusubira gutangaza amakuru mu Burundi angari
sinzi ngira ngo niba muguma muvyitse imenyesha ariko si imenyesha makuru kuko murazi ivyo bashatse gukora birabata kuwa amazi baca bahungana n'abahunze kuko bari bagerageje gutembagaza inzego z'itoro n'abenegihugu mbere bashizeho n'imigumuko ikica abantu bagaturira hirya no hino amazu n'abantu mbere ivyo vyose rero abatafashwe ko bace bahunga hanyuma n'ivyo bimenyeshamakuru vyakora ako kabi mu gushikiriza inkuru zishikuza mu kugerageza gushikiriza ibinyoma mubonye bagiye bajyanye nabo murumva neza yuko bari abantu bacuditse bari kumwe bari ku mugambi mubi ubishe umwe rero nibaza ko guhiciye rwariciye kuko nibo bonyene bashimye kuva mu mwuga bafata inzira itarama inzira idashika inzira y'ubugito
tukiri ku kibazo gisa n'icyo mu minsi iheze leta y'u Burundi yaratangaje ko amurajya mwama yayugawe agiye gusubira guteza urigwa habanje kuba nk'ibiganiro hagati y'ayo maradiyo nashaka ndabaze muri iki gihe turiko turavugana ivyerekeye radiyo ijwi rya Amerika vyose vyifashe gute
icya mbere icyo nyirisubari mukuru w'igihugu yashikirije yagize ati ivyari ibiri mu bihano canke ivyugawe nijije hamwe n'umugwi ujeje kugenzura ibimenyeshamakuru umugwi sense kandi nibaza ko umugwi sense nk'amatangazo nabonye wagiye urashikiriza waramaze gutangura gukora ivyo biganiro murumva rero ko bitakiri mu vyo njejwe bitakiri kuvyo kuvyo nogize ico mvuze ko kuko ijambo ryavumerewe na nyeshwari mukuru w'igihugu ryaravumerewe kandi nishyirwa mu ngiro ryaratanguye ubwo ubu mwobaza rero mwokwegera abo bajejwe kugenzura ibimenyeshamakuru kugira ngo bababwire aho ibiganiro bigeze hanyuma namwe mukabaza abarongoye yuko muba baratanguye ibiganiro n'uyu mugwi ujeje kugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi.
Ambasaderi Fubiri Nyamitwe, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ya Amerika. Ndabashimiye
cyane nanjye.